Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi yobora kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radyacu vewa akaburungu com adresse ya Instagram yacu YouTube na Facebook ni vewa radio yacu ikiganiro ni muri isanga mwagiteguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jodiane ni nahazwe ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uvuga ko atararota mu buzima bwiwe canke atarumva umuntu yarose ngira ngo yoba yibeshe uramaze kurota nimba umaze kurota ngira ngo uribaze na rimwe ati biva kuki ivyo ndota n'ivyo mba niriwemwo indoto zivahe zitegwa niki urarota ukibagira vyo bitegwa niki uno musi muri sanga y'uno musi turagaruka kuri utwo tubazo dutandukanye tujanye n'indoto n'ibindi bishimikiye ku bwonko umuntu abamwo haba mu ndoto haba iyahoze atekanye ari wenyene muri benshi rero mwatwandikiye muvuga ko mufise ivyo muza kubaza umutumire twabatumire no musi muri sanga y'uno musi nawe si yundi ni Pierre Claver Njejimana umuhinga nonoso ibijanye n'inyifato akorera mu kigo gisanzwe gifasha abagenda n'indwara zo mu mutwe kiri Bujumbura mu Burundi mu Kamenge Centre Neuropsychiatrique de Kamenge mwiriwe neza Pierre Claver Njejimana nari ngiye kongera ko professeur hari habatari bake bakuze nka professeur n'ivyo na ryo nyene reka turigumize ko
Pero mire neza madame Diane murakomeye amakuru minsi minsi
turakomeye turashima hanze hatanguye gusa neza abantu muhuye mu ibarabura urabona ko amerewe neza sinzi ko mu ijoro bica bitera kurota neza canke ivyo ari
Ego bisazwe kurota mondo wese ararota abahinga barabivuga neza ngira ngo turanwa kandi bisigura neza
Ego indoto ni kinone gapia claver
Ego murakoze cyane indoto isanzwe ni zimviro biza mu muntu bisanzwe ubwoko bwiwe buruhutse nubwo asinziriye hanyuma ibyo byiyumviro biza cyane cyane bivuga ku buzima bwiwe cyangwa bivuga ku babanyi cyangwa bivuga novuga imigambi amaproje umuntu yirigwamo hanyuma bikagaruka kuko abahinga bavuga yuko abantu bose iyo basinziriye iyo usinziriye mu isanzwe bajya uri kurarota ko umuntu asinziriye uwo ari we wese aba ari kararota iyo ityo rero novuga atari ityo ryinshi yamwe ibyo wabose waherije kukurota usanga mu gitondo uvibuka ugasanga urashaka kubwira umuntu kimeje kurota ibi n'ibi ariko iyo umuntu asinzire cyane gose bimwe bita mu gifaransa en sommeil profond urarota hanyuma ntuweza ngo wibuke ibyo warose ariko mu bisanzwe umuntu uwo ari we wese akomeye afite ubuzima ebyen asinziriye aba ariko ararota ego
nuvuga ko ubwonko burabandanya bukora iyo umuntu asinziriye rero
neza cyane mu bisanzwe iyo umuntu asinziriye ubwonko bwiwe bubandanya bukora neza cyane burakora kimwe gusa kubera ikiri bajya mutwaye ntashobora kuvuga ati ibyo niko ndakora ni ibi ariko ubwongo bwa butembera kuko ubwongo buhagaze umuntu yapfuye.
Hanyuma umuntu akarota indoto iza indoto zirubwo ko bungahe indoto zose ni zimwe umuntu yozica mu midwi itandukanye cyane
novuga bo indoto mu isanzwe ruko dufite ubwoko bubiri hariho indoto umuntu nabirazabwira ashobora kurota ibintu novuga byamubaye ko cyane yaciyemo akaba n'izindi ndoto bita amafantasi novuga ibintu donc imaginaire umuntu yiyuvira cyane bica mu mutwe novuga bigaca mu mutwe mbere utari ko urirana kode yuko byaciye mu mutwe ariko ugasanga biragarutse cyane cyane iyo usinziriye urumva rero umutwe umeze nk'ishyamba mu bisanzwe wakira byose hanyuma iyo usinziriye rero niko nibabwira nti bya bintu waba ucamwo bya bintu waba wiyumvira bya bintu wabonye bya bintu bigutera n'ubwoba mbere ugasanga biragarutse yego hanyuma muri make novuga nti hariho indoto novuga umuntu aza kwibuka yuko yari karabirota nabibabwiye bivana n'itiro ingene biba ringana n'igihe rero iryo tiro riba ari bwinshi cyane ugasanga umuntu ntashobora kwibuka ibyo yarose hamwe bivuga mu bitoro rwose naraye ndyamye neza ata nkomanzi zirimo mu ntuze mu gatiro kanjye dore ko uba wasize agatiro kamwe kameze neza gatuma uruhuka neza bya byiyumviro ibigaruke arasifasi ko ndabivuga mu gifaransa.
Hanyuma abantu none iyo uwovuga ko kurota bitandukanye murabiciye ko ku masonga bukebuke kurota bitandukanye no kutaryama neza ntiyo bayibeshe rero
mu bisanzwe yabayibeshe neza kuko ibyo bita mu gifaransa nuzuye amakoshimari cyane cyane bikunda gufata iyo ufite itiro ritameze neza iyo wiri burushe ugasanga urabuze agatiro yamwe uri usinzira ukaza uri kurakangagurika ni ukuvuga ko hari ukangagurika mu bisanzwe ziba ari indoto ziba ziko ziraza kubera itiro ryawe ritameze neza mbwo iyo umuntu asinzire neza byo bita muvuga ngo itiro nyine rikwiye urarota mugabo ibyo ntacyo bishobora gukangura mu bisanzwe mugabo iyo itiro bitameze neza urumva indoto ziragusaba kugutera ubwoba ugasanga uciye wikandagurika ugasanga bikebyaga no gusubira no kuronka n'agatiro
ego reka tugende
gato indoto zirafitanye isano cyane rwose n'itiro ritaba rimeze neza
mbaba ndi bavuga ngo arota yicaye naho
warota yicaye
hariyo nka sindi ko bavuga ngo araradirana arota yicaye nk'umuntu ayiyumvira
mu isanzwe uramaze kubona nk'abantu benshi bamaze kugera mu zabukuru kenshi na kenshi agatiro karabacira ko gatoyi bicaye nk'ahantu agatiro kakamucira ko kabona asinziriye hama ibyiyumviro bikagwa biza karota nyine nk'uko twadeje kubivuga ako gatiro kiyo ni kaba kameze neza kaba ari agatiro gakeyi akarota yicaye ugasanga ari karavuga nk'utuntu bivanye n'uko agatiro kamufashe ka kamufata buke buke n'ubundi bintu bya gutyo
reka tuje ku mirongo ya telefoni duse n'abatari bake bifuza kubabaza ibibazo bitandukanye turahera kuri Daniela. Daniela ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Alo,
uherehe ga Daniela?
Ndaha mu gisagara cya Makamba.
Makamba haravugwa maki?
Makamba nameze mu mahoro akazuba ari kose abantu baratekanye.
Urarota canke nturota?
Bajya ngira ngo nta muntu abaho mu buzima atarota.
Hariho abahora bavuga ngo je hariho nko indiko ndategura ikiganiro hari uwambariye ngo ntiyarose ntabyibuka ivyo yaba yarose ngo aribuka ko yarose mbwa bikanka ko avyibuka araza kudusigurira Pierre Claver gituma bamwe batibuka ivyo barose nubwo yavuze ati hariho ababa basinziriye cane n'abataba basinziriye cane. Daniel akabazo kawe rero ku mutumire twagutumiriye uno munsi ni Pierre Claver Njejimana n'umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato.
Akabazo ufite? Ufite akabazo birabishika umuntu akarota ajyana karota mbere akarota ibintu biteye ubwoba haza nk'ikintu dufata nk'ikintu cy'igikoko kiza kumugira nabi kumurya agakoma induru cyane gose ku buryo ashobora umuntu ashobora no kugomba kwikangura bikanka byo gukoma induru wewe agakoma induru umugabo abo muri iyo nzu bakabyumva mugabo wewe byiwe ntaje kumva ko yakoma induru sinzi rero nagwa kubaza biva kuki cyane byaba bifashe bifite cyane isano riki na bajya harya umuntu arota ibintu abiyose bikazoshika bikababyo cyo nicyo kibazo nagwa kubaza nonsaka
urakoze reka duhe akanya Pierre Claver Ndjimana akwishure Pierre Claver umwanya ni gwanyu mu ishure Daniel ari makamba
ego murakoze cyane afite kuri Daniel ari makamba nashaka ndamubwire yuko mu bisanzwe uko nari ndabivuga ubwa kare indoto nkuko abivuze nawe nyene nta muntu n'umwe abaho akiri muzima atarota twese turarota mugabo nkuko nabivuze ubwa kare gitangura indoto zimeze cyo kimwe kuko bivana n'ingene umuntu aba yatoye ikiro bimeze neza cyangwa bitameze neza hanyuma akarota haba cyane cyane rero ngerageje kwishyura Daniel Makamba ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose yabayemo cyane cyane urabona hari nk'umuntu nka muri kino gihugu cyacu cyakirimo ibihe bitoroshye by'intambara ugasanga umuntu ariko ararota ariko arahunga cyangwa ariko arirukanga ahunga abantu bajye kumugirira nabi cyane ukabona ariko ararota abona ibikoko bijye kumugirira nabi bijye kumwica bivanye na novuga na kiritire ndende kiritire no yivuga mu kirundi biragoye umuntu bisanzwe arota dans la culture dans la culture novuga mu bijyanye n'imibereho ya y'igihugu arimo ya sosiyete yavukiyemo hanyuma rero bivanye n'ibihe umuntu yagiye aracamo ugasanga indoto zikura kuronka amateme novuga ajyanye n'ubuzima bwa minsi yose umuntu yagiye aracamo arabagize ati mbega cyoba biva kuki ijene ko ndagerageza kumusigurira yuko umuntu aza kurota bivanye n'aho abaye n'iburyo abayemwo n'ibyo abayemwo ugasanga kenshi na kenshi ibyo bikunda kuza bigarukagaruka sinzi ko nagerageje kumwishyura niba namukurikiranye neza
nibaza ko
agatomora neza ikibazo cyiwe
ryamaze kugenda ariko uko mubisigwe je ndumva bitahuritse cyane murakoze turafite na Aimable ku yindi murongo wa telefone Aimable ikaze muri Murisanga dusangira ikiyago
murakoze cyane
turaho turashima hanze hasa neza akazuba nubwo katari kenshi nta bukanye buhari no munsi guherereye ga Aimable
Nairobi
biragenda neza
nari ko akabemo ka ikibere kirimo agafungo kagira akavura niko karimo kaca agafungo ariko arakabemo gusa
ubundi mwe mwahora mukanya mu kwezi kw'indwi sinzi ngene byagenze akabazo kawe ku muhinga Pierre Claver Ndjimana twagutumiriye Aimable
nari nikuje kubaza umuhinga w'ibijyanye n'indoto n'ibintu byo mu mutwe
yanonose ibijyanye n'inyifato ntiyanonose iz'indoto gusa
hari ibintu bijya bimbaho nkabata ikintu kenshi muri kazoza nkabona kirabaye cyane ariko ahanini ni n'akantu k'agadevovize mu mutwe nashaka kubabaza ngira uburakari kugira uburakari bukomeye cyane burenze niko bari kabaze ko mu mutwe kuko birashika nk'umuntu agakorerwa agakosa cyangwa agahura n'ikintu kimubabaza sinita mbabara uwo mwanya ariko uko iminsi igenda ihera n'inzira kuri cya kintu niko uburakari buguma bwiyongera ubwo kurakara cyane n'ibyo bisaba isano n'indwara cyangwa n'ibibazo byo mu mutwe nagira ari icyo bukakoyo imisira ibiri na kumurongo nkamenya nimba kunozo no kwitwara bishobotse nimba bishobotse
disabe byeje ni muhinga bw'ivyuma akugumize ku murongo byeje nurakoze kumugumiza ku murongo ego cha clavier murumbitse akabazo ka ka Aimable arabajije ati iyo arose bizoza muri kazoza birava kuki akabibona hanyuma tusha ubutumwa kuri Facebook tuvuga ko tuza kubatumira twabaretse kubaza kubaza n'ibindi bibazo bitandukanye bijanye n'ivyo mu mutwe kuko ari hevanshi bari badusavye ko twosura kubahamagara mukabishurira aka kabazo kiwe na konyene muraca mukamwishura kumenya nimba ukurakara ugushavura cyane byo bifitanye n'ikibazo cyo mu mutwe.
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo cya mbere yavuze ati kurota ibintu bikazoshika ibaza cyane cyane ibyo bintu bijyanye na no kugendereza jewe ka buhinga vrema nuvuga nti kugendereza bivana n'umuntu uwo ari we wese avuga ngo nakugo unafite ikintu ngo biteza kuzoba jewe nta buhamya nshobora kubitangira kubera mu bisanzwe kuko nari ndababwira indoto mu bisanzwe ni ibintu bisanzwe cyane kandi umuntu yamarota ivanye n'ingene yabayeho n'ibyo abayemo n'ibyo yumvira cyane cyane ibyumviro bikunda guca mu mutwe kenshi ibyo bikunda kugaruka iyo umuntu ariko ararota kuva rero yuko ibyo yarose biteza kuzoshika birashaka gushika ukarota ikintu yego kikabaho kigashika kuko umuntu arota mu bisanzwe ibintu babayemo bishobora kubaho cyangwa ntibishobore kubaho bijyanye n'ingene donc isosiyete itunganijwe ego hanyuma kwinshi bijyanye n'uburakari n'ishavu ryinshi biba bivanye biba kuki biba bifite isano n'indwara zo mu mutwe novuga ni mu bisanzwe umuntu novuga muzima ameze neza n'umuntu agira ishavu akarakara mugabo agashobora kwirengera bavuga kwikontrola self control kwikontrola hama avuga ati ibintu nina shavura nkarakara nkagira ibyo nonona ebye abantu amategeko atatangura gukora muri icyo gihe urubwo muntu abafise nuvuga ubuntu budatunganye neza icyo bita atrouble de la personnalité mu gifaransa iyo umuntu witanze afite personnalité iri equilibre ni wa muntu ashoboye gushavura avuga ati ok se ase ishavu reka ndabigeze ngaha iyo rero bituma nkora ibintu bitaroranye bituma abantu banyumvira uko nari bagaba amajyazina ryo kwitwa umurwayi wo mu mutwe entregeme kuko evidama bidashobora gukontrola intuze y'ishavu ryawe uburakari bwawe nubwo yuko keke par mu bundu bwawe ariko ibintu bitameze neza icyo gihe rero uca witura abahinga kugira ngo bakwigishe icyo bita le changement du comportement guhinduka kugira ngo umuntu abeho neza sinzi ko nagerageje kumwishyura umuvukanyi ari muri Kenya afise kutatahura ashobora gusubira akabaza neza ikibazo kugira ndagitahure neza
ego Aimable Nairobi watahuye inyishu uhawe na Pierre Claver
yasanyitahuriye neza
ibyo wayitahuye
natahuye ariko ndumva umenga nikwiye neza uwo mwanya habaye ikintu ako kanya kirakaje sinuta ndakara ariko uko ngenda nyanariza mu mutwe niho ngenda uburakari buza umunsi n'iminsi ibiri cyane cyane yari nk'ikintu cyabaye kivuye ku muntu mbona adashaka kumenya kurokonesa yuko yoba yakosize nkatatoye
ngira rero wowe uri mu murwi w'abantu babikishavu
yavuga rero ko kuguma bipanga mu mutwe umenga kuvamo kubyibagira yuko cobari ikibazo kikeneye umuntu w'umuhinga
sinzi Pierre Claver hari icyo mwumva mwongera ko kusigura mwarimu muhaye
umva nacyo ndamubwira yuko mu bisanzwe kurakara ishavu ryinshi abantu twese nituremye cyo kimwe isoko atigereza kuntahura abantu twese turemye cyo kimwe novuga umuntu wese arafise ingene yubatse physiologiquement arafise arafise ingene yakuze novuga education kuko umuntu mu bisanzwe agizwe n'amaraso n'umubiri n'amaraso
akura ku bavyeyi hanyuma akagira rero nubuntu yagiye aratoratora aho yagiye araca uko ukura mu muryango umuryango urafise ukuntu utunganya ibyo umwana agize ikiyikamuti kirazira n'ikibi asabwe cyangwa reka gushabura cyane si byiza akagenda aramenya ati iki kiremero cyane cyemewe haba hari ibyo twiga duhuye mu mashure dutanga ishure tukigira ku bandi uravuga uti nkujya muririmbyi ndamukunda ugasanga nawe utanga icyabura kuririmba hanyuma rero en fait umuntu mu bisanzwe agizwe ni na noye mikerere y'umuryango agacagirwa kandi n'abagenzi ahaba inshuti y'abagenzi ku ishure gahura ugenda umuntu agenda arabigira ko rero hanyuma uburakari bwa cyane nako nababwira ko bivana n'igihe umuntu yakuze hanyuma rero n'imbero cyane cyane yagiye araronga ugasanga ubuntu bwe bwaramaze kwicara dohora personalite yaricaye arafise ukuntu ameza atunganya ibintu hanyuma rero hari abafise ishavu ryinshi uburakari bwinshi nyine bivanye n'ingene bakuze n'ingene bagiye barabaho mu buzima bwa misi yose n'imbere barose bahawe ugasanga bitwara gutyo bivanye n'ibyo bintu byose bimeze kubasigurira
murakoze cyane
ego abahinga baravuga yuko bien nta ngeso nini idashobora guhinduka hagiyemo ishaka nawe nyine nibaza ubwo burakari amaze kumenya ko bufise ataza kwigengesera akaramya aragenda arahinduka bukebuke kandi birakunda
yego murakoze cyane rwose Pierre Clavert tuributsa ijwi rya Amerika ariko arayumva mu kirundi no mu kinyarwanda ariko turiko turagaruka ku vy'indoto kuri Facebook tuvyandika twabaretse yuko muza gushyiramo n'utundi tubazo mufise tujanye n'ubwonko cyane utundi tuntu mwibaza ko dukora ku bibazo byo mu mutwe nico gituma mwumvise nk'ikibazo cya Aimable cyari gishimikiye cyane kuri ivyo byo mu mutwe hanyuma rero ga Pierre Clavert tugarutse kuri ibi vy'indoto Aimable yarabivuze atari habarota bakarota bavuga abandi bakaruta bahoze kuki bamwe baruta bavuga abandi bakaruta bavuga ico hari ico kiza cerekana ku kami ka muntu
ego kese na kese iyo umuntu ari abaruta bavuga nivyo baruta bavuga bajye baruta bavuga niko ndabibabwira no kuvuga ngo bafise en sommeil iri superficiel no kuvuga ngo kese na kese uri kurarazirana mu kurazirana aho urazirana iyo ufite itiro bitameze neza bitari byinshi donc iyo mwisaza itiro ari ryinshi urarota mbwo nishaka gusohoka mu kanwa ngo bivuge mugabo iyo itiro ari rikeyi ari ndavuga itiro rirakwiye neza urarota mbere ukavuga hari n'abahaguruka bagatanda bagana natambuka no agatambuka asinziriye kagagenda ngo mu bisaro agenda gutora ikirwera itiro ryo riba ari vraiment ritameze neza ritari ryinshi
mukivuga kuri ivyo ino sana twihanganira
iyo umuntu asinziriye cyane en sommeil profond ararota mbwo ntashobora kuvuga bajye barota bakavuga itiro ryabo riba ritameze riba ari itiro rikeya vete ari itiro ryinshi rwose
yego Innocent tugusabe ugume ku murongo wa telefone turazi ko uri ku murongo uca tukwakira ariko tujaniranye kano kabazo kuri abo muvuze ugasanga umuntu araryamye aravyutse ariko ararota aragiye muri frigo aragiye hari aratoye ikintu kera tukiri bato n'abavyeyi bacu ndazi ko barabivuga ati ubonye nk'umuntu avyutse akarota ariko aragenda kirazira kumukora ko ashobora guca umukanze agacagwa agapfa ivyo nivyo canke baba bafatira ku makuru atari yoga professeur
bo mu bisanzwe nivyo iyo umuntu ubona agize kuzeye amataratibe nkajya kirazira kumukora ko nitazo brutal urumva kumwegera buke ukamukurikirana kugira ngo aheze ntuzeye destination yiwe hanyuma amaze gushika ahantu atekanye ugamukora ko buke mugabo ntukimubiritariza mu byuru cyangwa mukubite kuko nacyo kugira ingorane nk'uko babivuze nibyo
hanyuma kujya kuntu nako usanga ngo hariho abarota uri iruhande we akamuvugisha akamwishura byumvikana ko iyo umuntu arota rero ariko ararota ubwenge bwiwe bwose buba buhari ashobora kumva uri ko aramuvugisha n'ubwo amatsi we bayugaye
ego mutabura yuko mu bisanzwe iyo umuntu ariko ararota avuga cyane cyane nabwiye yuko asomeye n'itiro riba ari rikeya n'itiro rikeyi donc seveyo iba iriko iraturura neza iriko irakora neza abari muri activite y'ubuzima bwa misi yose mugabo atari konsante kubera ikiro rya mutwaye bwo novuga ikiro ridakwiye ridakwije byangombwa ko ikiro rya kujye byangombwa ijo nashora kubishora kubaho mu isanzu nibemeza nakugira ati twese mu isanzu twese umwanya uwo ari wose twa mu ijoro dusinziriye twa turi mu ndoto zitandukanye z'ubuzima bwa minsi yose mugabo ntidushobore guca tubyerekana mu gutambuka cyangwa mu kuvuga kubera ikiro riba ari byinshi cyane ikiro itanga ikiro riremereye ariko ebye ikiro novuga risperse ridakwiye neza umuntu aracyo kuvuga cyangwa agatambuka akagenda mugabo ariko ararota nacyo gituma rero novuga nti muzeye ikiro afite nibyo rigize muzeye lo gros y'ifiguro cyane cyane
Ego reka dusubire ku mirongo ya telefone turahera kuri Innocent tworura na kwihanganisha twakugumije umanya munini kuri telefone Innocent amakuru
amakuru meza
uherereye he
mu gihugu cya Kenya aho bitwa Kakamega
muravuga make
na meza
abari Kenya murakoze no musetse ko turonka amatelefone yanyu menshi muzohore gutyo mu biganiro byacu bitandukanye akabazo kawe kwa Pierre Claver
akabazo na nti ka je ndiko na bizindoto bira igishane iyo ndose na karoro ikintu kira ntizoba yo kizola na nsiba ni konti se kitanga karoro de Hari nko kumufasha kubana na gizi ndoto ya hafi aja imubiwe kubane ariko kuri nyanzi kari yushani amaze gushika yambiye kwa kinyo chiyo yaza na mrogogo wanji kutabiyara hakim yati nyele ya ndeno kuzi patano kwa ndi ngini kwa nukuzi kwa hivyo kuki
ningi gato ubu zengu mufasha wa uwaro siki
akaroro ka hafi kati nko kumufasha kubana numugoro wanji na jinsi ndio tuliko na mufa cha mkuri binu modoka siyo ya watu unge aja zanyi ku mrugogo anji tuwana aliko kulera na ima jinsi ndine tuwana ulige ndote ama zi kusikanaki ni aja zanyi ali kaka kinashora kuza na mrugogo anji kulera yon jinsi ndo kutinukira kulibinushana ya hita kuki chanyini minda bidi mnani gara guwaye kishwa kita urfuza
Beka tubanze dufate n'ikindi kibazo cha fundi na wari ku murongo hanyuma Pierre Claver habishwe rimwe fundi ikaze nawe ku ijuri America
Ego mara ko de genoye mu Burundi
amajahe gafu
mu ntara ya Rutana
namwe muvuga make
na mahoro
akabazo kawe katya
kibazo mfite umuntu ibintu bijyanye n'indoto yo byikingira gute hajya umuntu agiye gusinzira hajya umuntu agiye gusinzira abona ko indoto izi gutandukanye nabaza ukuntu umuntu yo byikingira nibyo nabaza murakoze
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rutana na wewe Pierre Claver turahera kwa Innocent ari muri Kenya ati charose nikiba kugira ngo amenye kitazoba arakirota mu biha izanye siguro abahinga batandukanye nka ba Fred mu by'insiguro bavuga iki kuri bari abantu barota ibintu bikaba canke babirota ntibibe ni impano no butumwa bw'Imana ni iki
Okay burakoze cyane Fred we arabisigura neza arabisigura neza aho yerekana yuko umuntu cyane akunda kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose agasigura iyo umuntu arose arose ari igikoko kije kumurya atanga isiguro arose umuntu ajye bamucumise imbugita cyangwa icumu atanga isiguro byose nako ndabwira ko bijyanye n'ingene na culture umuntu yabayemo sizigere mu kirundi bivuga
umuco
culture bira umuntu la culture mu kirundi mba sizigere no isigura neza mu kirundi umuntu kubandanya rondera amajambo ikirundi kirakenye murabizi
ni umuco nakaranga ngira ngo yego
alo
ni umuco nakaranga kaho yegukira
ako umuco voilà umuco imico nakaranga kigize igihugu kenshi na kenshi umuntu arota ibyo muri ako karanga ni muco ego hanyuma kuvuga yuko ari ingabire mu ntaro nka jewe no ibyo bintu kenshi na kenshi sinkunda kubiha ikibazo kininiya kuko icyo zico cyo nuko twese turarota amatwarota ibintu bishobora kushika cyangwa ntibishike yego urashaka kurota ikintu kikadoshika kushaka kurota ikintu kidoshike izo muri sanse tre normal ni ibintu bitandukanye cyane gucu uvuga rero guca utanga isiguro umuntu ari ikintu kirashika ugaca ugomba kubigira nka nuze nka kandi regle general nibaza yuko umuntu aba yihenze cyane yego hanyuma kuri umuvuka yo murutana nawe ati mbega kugira ngo umuntu yikingire indoto byogenda gute kugira ngo umuntu yikingire indoto mu isanzwe misaga yategeza kugira nozeye asombe soigne donc umuntu kuvuga ngo kwirirwa utunganye umeze neza hanyuma ukagenda kuryama ahantu ameze neza atabintu atandu atanduru yari atagwa mu ruhari atamabruit no vuga mesi yari kugira ngo ushobore gusinzira neza umaze gusinzira neza ukinjira mu itiro rimeze neza indoto uzorota mugabo natwe zokugira kuko nuzobyibuka nuzomenya nuko warose twese turaryama tugaca mugabo ntitumenya ngo twararose ariko abahinga baravyerekana neza yuko tanke lo cerveau iba iriko iraturuna itembera ni nka filme ibiri kirazunguruka y'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese hanyuma indoto zikaza mugabo ntagire icyo zikugira ntagire n'ukuzibuka ntuzibuke kubera ikiro ryawe riba rimeze neza cyane hanyuma ugaca wizibukira umeze wigira ku mirimo yawe ubuzima bukagenda neza mugabo iyo uryamye ahantu hatameze neza ukirirwa urakora ukaruha rwose ikiro rikamera nabi urumva indoto ziteza guca zigufata kandi ikakugira ni bo yego ukazibuka kubera itiro nako ndakugira yuko itiro riba ritameze neza
yego sitani utwihanganiye gato ku murongo wa telefoni ndabumva profesor urumva fundi ati umuntu yokora iki kugira ngo ntarote namwe ati natekane ajya miheza indoto rero si nziza ntacu zimaze yaba umwe arota avuga ya ntacu zimara ku bwonko bw'umuntu
indoto ku bwonko zirakimaze kuko afite nariko ndavuga ni ubwonko ni nka firme ubu buri kuraturura ni serivisi izunguruka misaza itarose uwo wapfuye indoto zerekana yuko umuntu akiri muzima akiriho ni ukuvuga ngo serivo yiwe iguma imitumba itembera izungurutse udufirime yabayemwo haba n'izo ndoto zikaza y'amafantazima akaza ni ukuvuga ngo indoto zifite akamaro kuko umuntu aba ari hafi ari mu buzima mu isanzwe yego kuko utari kurarota mu isanzwe ubu sepe yawe iba yahagaze serivo nayo ihagaze umuntu arapfuye
hanyuma bamwe batarota nabo harimo nk'iby'abahinga babahanurira kugira ngo bashobore mu bahanura kugira ngo bashobore kurota
kugira ushobore kurota urumva kugira ushobore kurota ni ukuvuga ngo iyo afite ujya nawe ugomba ukagira muzeye yeferanse uno munsi bo rero birekeye mu bintu byinshi uruhe ugira iki aba ucugira ikiro bitameze neza arasiga ahantu ukabura ikiro nawe urije ukazumva urakanga utajya ukangute mu isanzwe uburose hama ugakangagurika icyo gihe urumva ni ukuvuga ko tosome ibitiro yawe mu isanzwe iba ryabaye perturbe imaze kuba perturbe rero indoto zica ziba nyinshi
yego murakoze turi kumwe na Stani hamwe na Diodone turahera kuri Stani ikaze ku ijwi rya Amerika hano muri Isanga
yego murakoze
uherere ga Stani
bo ndi Bujumbura mu Burundi
Bujumbura muvuga maki
Bujumbura na meza turashima Frank muze neza
akabazo kawe
bo akabazo kanje ni kubijyana n'ibintu by'indoto mu bisanzwe kenshi uyu muhinga yavuze ko ari igihe umuntu arota ibyaba yanyemo cyangwa akarota ibiba byaramushikiye biba byarafite ku buzima hari ikintu kimwe gikunda kuntangaza mu bijyanye n'indoto mbega ko hari igihe umuntu ashobora kurota ariko arakoroka ku manga nini cyane ndende rwose kandi bikaba byari byaramaze gushira mu buzima bwe asa narimo arakoroka ku manga cyangwa asa narimo yabibayemo cyo gukoroka ku manga mbega iyo fenomeno yabishika gute kugira ngo seruko igarukane ijya nico kintu cyo gukoroka ahantu hari hari cyane akabazo kanje nako byana bintanga byinshi nyinshi
hama bikugaruka ko kenshi cyane
ikabanye kenshi bigakunda kuba kenshi
urakoze cyane ngaho ibujumbura bwira umunsi mwiza
yego
yego Dieudonné nawe turi kumwe
yego
uherereye he
ne mu gisagara cya Gitega
Gitega ku mugwa mukuru wa politike namwe muvuga iki
nasha tuvuga neza ibintu byifashe neza n'akavura gahejeje kugwa
akabazo kawe kwa Pierre Claver muhinga twagutumira ino munsi
akabazo kanje gahagaze ku kibazo cy'indoto
alo turakumva
hari igihe abantu bavuga ko ibyo barose biba n'abandi bavuga yuko ibyo barose bitaba mbega biba byagenze gute kugira ngo umuntu ashobore kuyumvamo yuko ibyo yarose byabaye hamuyundi akavuga ko bitabaye ubwo nk'ibyo biba biva ku by'abantu dushobora kuba twirirwamo bikatugora gutahura akabazo kanje nako
urakoze nawe w'Igitega
ego
ego Pierre Claver turahera ku tubazo twa Stani atakunze kuroka kurota akoroka kumanga birava kukibwira ngo indoto y'umuntu yame ayibamwe atabyegezaho mwo muri kahise turajaniana n'ikibazo cyo yatwandike kuri Facebook we abaza igituma yama arota yahongotse amenyo buri gihe n'uyundi ngo yama arota ariko arangura amabanga yabubatse buri gihe
okay bisanzwe ngerageje kwishura umuvukanyi wacu ati amarota ariko arakoroka mu manga ari amarota ariko aramuhongora amenyo cyane amariko ararota ariko ararangura amabanga nubwo ni bon bisanzwe hari ibyo tubamwo iminsi yose tuzi ko tubibamwo hakaba hari ibyo twabayemo tukiri bato tutakibuka tukiri abana batoyi nk'uko mbisanzwe nko nguyu arota ariko arakoroka nko mu manga nukura mbega akiri umwana mutoyi yakuze gute yakuriye hehe yakina na bande byagenda gute ni nk'ibyo nyine by'ubuntu uri kurahonguka amenyo hariho ibyo nuvuga umuntu yibuka byamubaye ko cyangwa atibuka byamubaye ko cyangwa byabaye ku mubanyi cyangwa byabaye ku mugenzi wiwe ugasanga byaragiye hahantu muri ya filime ariko ndababwira muri inconscient y'umuntu hama aribyo biza kugaruka rero arasifase iyo umuntu ariko ararota mu ijoro asinziriye urumva rero ndagomba kumusigura nti ndamubwira nti hari ibyo umuntu yabayemo cyangwa abamwo ibyo yabayemo atibuka na gatoya akiri umwana kuko iyo twakemo tukiri abana ni byinshi cyane ni totinishene haba rero iyo uri kurarota ni ukuvuga ngo ya filime iraturunda ukiri umwana byaga ibyo wakuriyemo udukino wakina ibintu byose bikaza bakaba byo bigaruka arasifase hama cyane cyane ugasanga ni ibintu byakumaritse byanaga gutera n'ubwoba bahura nibyo biriko biragaruka hanyuma kuri bijya mabaya reka bati birarota ibintu bikazoba cyangwa bikaba ibyo onako ndabwira nari nameje kukisho ndababwira nti mu bisanzwe urashaka kurota ibintu bikazoba ubwo ushaka kurota ibintu ntibizobe bivanye n'ubuzima bwa minsi yose umuntu abayemo birashoboka ni bisanzwe mugabo niko ndabwira ko umuntu atoshya bifata kome nuvuga ibintu general ni regle general donc je dis bien bishobora gushika fortuitement comme ça ugataka utoshu ubitangira uruhande ngo undoze ikintu giteza kuzoba cyane ni ngombwa giteza kuzoba ibyo nibaza ko atarize na gato
hariho n'ababyitwaza bakavuga
allo
ego mubandanye
allo
mwari muvuze gute
narimvuze ni nta muntu wese abifata nk'intuze nka umugenzo yuko umuntu arose ikintu giteza kuzoshya kiba cyangwa n'ikizoba urumva kirashaka kuzoshyika cyangwa n'igishyike bivanye na circonstances z'ubuzima n'ibisanzwe cyane kama sinzi umuntu wo mu Rutana nibagiye ikibazo yambagiye mbere cyangwa mwonyi rusaga byane
muratishuriye ko cyari cy'uyu avuga ati bihera he kugira umwe arote yibuka undi ntibuke mwari mwamaze kubisigura hanyuma ahuka kandi kabazo ga Pierre Claver haduho iyo abantu batandukanye baha insiguro zitandukanye indoto umuntu akakubwira ngo mukimizirimo ngo bisigurire uyu ndi yaza ngo kwera ngo Fred yavuze gutya ngo bisigurire kuki abantu babifatira ku madini babifatira ku mico babifatira kuki nuvuga ngo nimba mba muri America indoto zande zisobanurwa n'umuco mbamwo nimba mba mu Burundi zigasobanurwa n'umuco mbamwo canke kubera iki bafatira ngo hari indoto za kimizirimo abandi ngo hari indoto ziki
voilà donc urumva aho ubaye ngene wakuze ibyubayemo uvuze ibyubayemo uvuga ngo umuntu arafise ibyo yemera azije asenga arafise voilà muzabe indoto zitira kwataka zikwatakira aho uri nyene donc uvuga ngo yaje kwatakira mu kimizirimo aho ubaye ko abamize basukuntu batanga isiguro y'ibintu abakatoliki basukuntu batanga isiguro y'ibintu nuvuga ngo uko umuntu yemera niko tanazi gusigura isiguro indoto icya igomba gufata intumbero nuvuga ngo uri muri etazi muri Amerika umwana yakwenga muri Amerika akagira imikiriture amerikene nuvuga ngo azorota indoto zijyanye n'Amerika Umurundi yakwenga mu Burundi azorota indoto zijyanye n'imibereho y'Abarundi
mbe hajya nutswa na duto turarota nubwo tudahora tubivuga utubebe akana k'amezi atandatu akana k'amezi abiri natwo turarota
turarota koko kuko tutarose afete muzabe zora y'umwana avutse y'umwana avutse cervo yiwe imaze imeze nka urupapuro rwera atakiza kiyo kiriko ubwo amaze kuyigira en contact na mama wiwe nubwo ngo cervo yiwe iramaze kwakira umuntu yitwa mama l'image de mama est déjà plaquée dans le cerveau. Donc image ya mama iramaze kumenyekana muri cerveau yiyo. Duwa rero ajyamye ya image ya mama izoturuna urumva wa mwana azoyatawe kurota. Donc umaze gutabuka icyo bita kujya kuyisi mu buzima indoto zo zitangura.
Aba amaze kurera utwana dutonya tw'utubebe usanga dusi nka 4 amezane amezabiri no kuduga. Hari gihe nk'akana yukareze usanga kariko karatwenga kandi kariko karavuga nako kaba kariko kararota cyane.
Kajana ikeje ya bindoto misaadu umwana ego.
Hanyuma hariho akandi kagani mu Kinyarwanda no mu Kirundi karavugika umutindi aroti cababaye twumve ko ibiza mu ndoto tubikwega umuntu arakwega indoto kandi
urumva umugani urakomeye cyane umutindi arota icyababaye umva bacyo tuvuga yuko avete indoto misanzwe ikunda gushingira cyane cyane ku kintu kiraje ishinga umuntu donc kiraje ishinga buri maki gutenake bien kirakunda kugaruka hanyuma evidemment umutsinda aroti icyababaye ni ukuvuga ngo utakibabaye utaki kitigeze kiza muri serivo utakizopfa warose niko bisigura yego
abagendera ku myemerere imwe imwe ngira ngo muraza kutubwira nimba nk'abahinga muvyemera canke mutavyemera hari ico bita alchimie bakavuga ati wewe ico yumviriye kikuba nimba ushaka kuba mu mahoro yumviye ati uzotunga uzomererwa neza ibintu uyumviriye bavuga ngo bikwege mu vyumviro vyawe bikube ko hanyuma ushobore kuzobishika ngo ukwiyumvira kurarema uko kwiyumvira kurema umuntu rero abandanye yumvire kugira ngo agire indoto nziza hamazo zishike ko
ni byiza cyane ukwiyumvira mu bisanzwe kurarema jewe n'abana biwanje na muri ko ndabibabwira bon bari n'abahinga abahinga bani shibuye gose ba music came ba Jean Piaget barasigura neza wisanzwe iyo uyumvira neza positivement upositive akadoza kawe keje karaba vrema keti na kesi umuntu aba icyashatse kuba ushatse kuba umukozi uraho umukozi amucukunda gukora ushatse kuronka ibintu ebye urabirondera ubi ushizemo ishaka hama nabwira abantu yaturire ko ibintu byiza cyane yaturire ko ibintu bizogenda neza hanyuma ushire imugambi imbere nuvuga ngo ama projet yiterambere haba ibyo biraba misanzwe kwiyumvira birema vrema bibaho uvuga ngo uyiko uyumvira ibyiyumviro byiza ibyo zose biguma biza no mu ndoto zawe
aminote yawe eje urayishikako ama kwirushikeko ushikugira un projet hanyuma indoto zawe zigashi ukayishikako ndagwanga karoro ari umwana avuga ati jewe neza kuzoba umwenjenier neza kuzoba umudokter ebye yaramaze kujya tubiyako atavuga ati jewe ntegeza kubwira abavyeyi banjire muri no shure hama ndazogiga nishaka ryaje byose aminote zaje ndi kumuganga ebye umuganga kanura mubaye ibintu nk'ibyo urumva indoto zirarema vraiment ifyumviro birarema ubikora twumviza ifoko uha umwanya ivyumviro byiza ugube wiyumvira wiyumvira ku bintu bibi navyo nyene biragushikira ego
hanyuma gacha kaza ni ryari none umuntu ashobora kwibaza ko indoto ari ingwara hari igihe indoto zishobora kuba ingwara kurota cyane umuntu arote kangahe kundi
igihe urumva tugiye aho tuba tugiye tuwatangira kwiyumvira rero za twinjira mu ndwara zo mu mutwe rero urumva indoto izoba indwara ryari n'igihe iyo umuntu arose acayirwa ameze nabi ugasanga ubuzima bwe bwose bwahindutse ugasanga ntabwo azashoboye gukora ugasanga yihebuye kubera iyo yarose ati narose umumbura umubyeyi umubyeyi wanjye yarantuze bagize ikipe tubona aciye areka no gukora adagikoba na kimwe agasize muri ibyo bintu urumva icyo gihe indoto zazavuyemo indwara yego nakareo nanze gatoyi ugaba urumva iyo indoto uzi hose hanyuma ugaca uzigira ko araretse ibyo zakugiye bakubwira ati narose ngiye yuko ngiye ku kazi baca banyica baca guta uno munsi ngenda ku kazi hanyuma umukoresha urabizi utatonze ebye arakubaza mbe domande explication uzatanze ikiguro konvenka akazi kakaba gaheze umva date condition iyo ugiye ku ndoto zawe ukazigira ko ara letre ebye zozatabwe kuba ibimenyetso by'indwara
yego tuje ku bindi murongo wa telefone uriko Gerard ndayisaba ikaze ku ijwi ry'Amerika
yego cyane turi kumwe ndi Burundi
ni Burundi amajahe
mukayanza
havugwa make
mukayanza amahoro cyane turashimiye iteka
ibiraya birenze ndazi ko ngaho mukayanza haboneka ibiraya byinshi
ibirayi birenze ikiro bagurisha amahera amajana n'ibirayi byiza gushyira ku magana atanu na mirongo itanu
numva biboneka uri mu yahe komune ngaho mukayanza
mukayanza ku isoko muri komune kayanza nyine
komune kayanza nuko rero akabazo kawe ku muhinga pia travers twagutumiriye
ego murakoze kutwigira mu minsi y'ikiganiro turagikunda cyane ntabwo ufite ikibazo cyinshi iyo ndyamye nakunze kubona ibintu byabereye mu mabarabara cyangwa nk'ibintu biri byemewe rimwe na rimwe hari igihe usanga niko ndi halo
turiko turakumva
rimwe na rimwe rero hari igihe usanga natwe twaraye mu bintu ugasanga twacyamye tukikara tugasinzira tukarota ugasanga ibyo twaraye turarota duce tubibona amasomo yandi ntituzi yuko zoba ari ingorane dufite mu mutwe
ako kabazo turi kumwe ako kabazo pia clavier yari yakishuye ugume ku murongo gato pia clavier mutwihanganire turafitanye ibibazo nange kuka ngo turafitanye ibibazo na leta y'u Burundi ariko nibibazo na leta y'u Burundi kwa FM zacu barazitwaye nitwumvikana ngaho mu Burundi nico gituma hariho abakunzi b'ijwi rya Amerika batashobora kudukurikira kuri Shot Wave bigora sinzi ko mumusubiramo gato nyingene mwari mwisho yabandi Gerard mu majambo makenya
apeto sina mwumvise vraiment
yari kwavuga ngo ngiyo iyo ya yiriwe arabona ibintu ngo arasura kubirota ngo ntazi uko ari ibibazo byo mutwe bafise
okay oya na nisanze ntango ari mutwe afise kuko iyo wabonye ibyo wumvise ibyo wabanye ku munsi uye kuryamira cyangwa kugaruka ugasiruka ukabirota n'ibisanzwe na bisabisana n'ubugwayi bwo mu mutwe natekane areme nariko nabwira ni abantu bose bazima bararota ama indoto nibisanzwe nariko ndamubwira ni nariko ndamubwira ni indoto za kuba ingorane igihe umuntu zikiye zimubuza kubandanya abayeho ubuzima bwiza arabayemo ubwakari kubera imyitwarariko myinshi yagize bijyanye n'idoto ya rose ego natekane nta ngwara irimo na gatoke
ego Gerard White Omokeo Gerard White Omokeo jahangaya ego ugira umuntu mwiza ngaho mukayanza Gerard
murakoze cyane rwose mu kigo turaronka amakuru yanyu turakunda cyane
ntacyo tutazokora ngo muyaronke nico natwe bwe tubereye urakoze
murakoze mujye mugire groupe ya WhatsApp twa turasanga mu amakuru mu dushyikiriza
irahari uze kutwandikira muri message tugushiremo
kandi nimero nyine murata kuntora kumugira mukoze
sawubwira umunsi mwiza
Namu namu muhereri mwana n'ibintu byiza.
Ego ego mbega Pierre Claver hari ya itiro riba mu micinga kuva umuntu akigenda kuryama hari micinga hayitiro.
Halo?
Ni kuva umuntu akigenda kuryama hari imice ingahe yo gusinzira ubwo ko mbuga byitiro gushika azovyuke.
Okay, voilà. En fait, urumva hariho bisabye umuntu agiye kuryama rero bisa ngo akavaziko bisabye iyo ugiye kuryama direkte mu giro mitiro biba ari byinshi biba ari byinshi na kera hari n'abarundi iyo bagomba gukwiba barahengera hajya bisanzwe uhajye gufungura uhajye gufungura ugashyira kuryama bisanzwe bigira mitiro gita akavaziko mitiro biba ari byinshi cyane indoto turazirota ntushobora no kuzibuka akabaro ni kiro riba riko riragabanuka harya umubiri uza waruhutse neza hari masaha munani masaha ndi masaha munani masaha cyenda ubusinzi kiro novuga riri leje azuri tre leje ushobora kurota ugakanguka mbere kenshi na kenshi ni hame umuntu abyuka akagera no muntu kugira amabezo yiwe kuyihagarika n'izindi kya gihe iyo afite indoto zihije urashaka kuzibuka kwibuka ibyo ariko narota kubera ikiro biba biriko riratunguka ripunguka hama akaba rero rya kiro rimwegere ridafashe bavuga ngo afite ikiro ridafashe hamwe uryama ukihengeka hama ya sevura agatangura kuzira zunguruka rero ikwibutsa ibintu bitari bike wagiye uracamo urumva n'ibintu nk'ibyo mubisanzwe ikiro très profond cyane cyane nibijya iyo umuntu misanzwe aheje gufungura agategera akajya biyari kagomba gufata nubwo riba ari ikiro riri ngo rikomeye byinshi ego rituma afete ata urota mbwo ntibibuke ibyo warota
ndabajije ako kabazo kugira ngo numve umwanya mwiza abahinga bavuga ko ari wo mwiza wo kurota hagati y'ubwo bwoko bw'amatiro mutubwiye nuwa
afete nababwiye nti afete ugisinzira deke utangwe gutora ikiro indoto ziba zitanguye ziba zitanguye mugabo rentansite yazo igenda ndavuga igabanuka en fonction y'ikiro gene rigenda rigabanuka ndetse bituma kenshi na kenshi iyo ikiro ryagabanutse urarota ibintu hanyuma ugashaka kubikigura umuntu ziba nariko ndarota mbona ibi n'ibi kuko ikiro riba risa n'iryaheze mu isanzwe aro ikiro riheze ebye ucusura ala sifazi ucusura kuba ucusura gukomera kujya mu buzima bw'akazi kamizi yose haba ibyo uri kurakora ebye ku murango urumva dushobora kujya kurota ko wowe turiko turavugana ibintu umva servo nta mwanya kuza kuguzura guturura ngo iriki turura muri ibinyene turimo ubu nyene ubwo ni naza kuryama mu ijoro ibi twambe tuvugana birashaka kuza kugaruka erwa Diane yantelefonye ya tele hanyuma voila mugabo kubera ikiro nzoba mfite uko ribingana afete nshobora kutabyibuka cyangwa nshobora kubyibuka bivanye n'ikiro ryanjye uko risanzwe ritunganijwe
yego turi kumwe na Eric Biriho Eric ikaze ku ijwi rya Amerika
cyane
uherereye he Eric
yego ni Victoria Afrika y'Epfo
muri Afrika y'Epfo muvuga make murarota cyangwa ntimurota
ndiyo ibyo ni bishikira umuntu wari we wese
akabazo kawe ku ndoto rero
kabazo kanjye ntabwo mu bisanzwe kajyanye n'indoto ese kibazo ku bijyanye no kwiyumva ikintu umuntu yakora buri kwezi
Eric tuko twumva na Dieudonné Eric uramwumva neza Eric twe ntitumwumva Eric urashaka kuvuga kandi uti kijanye n'icyo
Eric naje sinamwumva neza
Eric suramo akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye no kwiyumvira cyane. Rimwe na rimwe birashika umuntu agashobora kwiyumvira cyane bivanye na nibibazo situation abarimo. Nabaza docteur ikintu umuntu yoshobora gukora iyo ari muri situation nkiyo kugira ngo ashobore kwevita kwiyumvira.
Ego Pierre Claver akabazo ka Eric muri Afrika yepfo.
Nakumvise mu bisanzwe Eric niba ariko aratwumviriza kwiyumvira biva bivanye n'ibihe umuntu arimwo ibisanzwe cyane ko mu bisanzwe umuntu yiyumvira cyane cyane bijyanye n'ubuzima arimwo, ushobora kuba uri mu bibazo, ushobora kuba uri mu buzima bwiza butunganye, ushobora kuba uri mu ngorane zitandukanye, hanyuma rero umutwe ugaca ukoresha ukoreshwa rwose nibwo byiyumviro bikomakomeye cyane kugira ngo iyo situation urimwo ivemo uyivemo. Urumva ati mbega none wokora iki kugira ngo iyo ntuzeye ibyo byiyumviro bibi ubireke? Mu bisanzwe ikintu ubona uri kuriyumvira ko bwa atanyishi ushobora kugitorera, nababwira abantu benshi ntugihe ikibanza ntugihe umwanya wacyo. Nuva nimba ariko urakora igikoba kanaka ukabona nturi nturi konsantre kubera icyiyumviro kanaka cyo kiburya amahoro, ni ugusaba uhindure activite, uhindure igikorwa ariko urakora, hanyuma ukore ikindi gikorwa. Urabyumva? Uhindura igikorwa mu kindi birahindura n'ibyiyumviro. Ni ukuvuga ngo nimba ariko urakora igikorwa ikinaka, icyo gikorwa kinaka kikaba ubona yuko udashaka kugishora kubera ibyiyumviro bibi urimwo, icyo gikorwa ugihagarike hanyuma wiyumvire ikindi gikorwa wakora, hanyuma ari ibyiyumviro bibi bikuremereye wongere umugenzi mujya hamwe muganire kugira ngo umuganirire mbere kuri icyo kibazo cyawe urimwo, kumbure arashobora kuvamo inyishu hanyuma icyiyumviro cyawe kiguhanze byatora inyishu. Mu bisanzwe ibyiyumviro byari byinshi mu mutwe bivanye n'ubuzima buba urimwo, uteza kuva muri ibyo byiyumviro ukoresheje abagenzi, ukoresheje ruvuga guhindura akazi, guhindura ibikorwa warimwo, hanyuma ibyiyumviro davete la concentration igakijya ku kindi gikorwa, aho no kuvuga ngo bya byiyumviro bibi bya biguhanze bica bihinduka.
Ego mu munota umwe kano kabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika gashite ku munota wa nyuma, mudukundire mukishure Pierre Claver, b'abantu bakuze bishika iyo basinziriye bakikora ko petit besoin kwihagarika bito bito canke bari abana navyo bija mu ndoto canke n'ingwara.
Urumva byongora gutanga inyishu itomoye mugabo icyo nokubwira cyose abantu aro imyaka umaze gukura nuvuga ibyo byo kwifata bya metide sectere bitaba bikibaho naho utabara uri maso usanga byabaye mbere watabwira sectere zitaba zikimeze neza, ni ibintu bitaze cyane ku bantu bakuze bageze mu zabukuru. Arashobora kuba arota kurota kujya kwa bana bakiri batoyi batameka izo sentere baba bafise yarose ariko aragira kugira pipi, ni muntu akuze rero avegere sentere ziba zitakimeze neza, urumva arose navyo bica bigenda gutyo.
Murakoze
atarose
ego Pierre Claver Njejimana twibutse ko muri umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato mukaba mukorera kuri Centre Neuropsychiatrique de Kamenge ngaho mu Kamenge, ikigo kiraba bafise indwara zo mu mutwe babatari bake barabazi no kwigisha ivyigwa bitandukanye bijanye n'inyifato n'iki. Murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mudusigurire ejo nitwongera kudodora ku miryango wanyu muzobikore nk'uko mwatwoze uno munsi.
Urakoze cyane Diane, urakoze cyane Vema. Je nibaza yuko nacyo nazokora kugira ngo mudodoye tuganire n'ibisanzwe kugira ngo tumenyekane ibitari bikimo mu bantu.
Urakoze cyane. Abandi dushimiye ni mwebwe mwari ko muratwumviriza, abapfasoni nubwo mutatwakura murakoze kutwumviriza, ariko turashaka amajwi yanyu, turabakumbuye, turabanyotse, muzoze muratwakura na mwebwe tuyage. yakoze cyane gose Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi yari kumwe na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Tank Diane Nahazwe nijwe nabategure nongera ndabashikiriza mu isanga y'uno munsi mushobora kongera kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanyige cisa 12 turaza kuba turi kumwe makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira bandanya mwumviriza ibiganiro z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho hose tubashikira muherereye mu makambi mu bisagara ahatandukanye turiho kubganya.